Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Trezor Niyongabo.
Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya cenda rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, inshuti bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe sangwa ikaze mu makuru mu Kirundi, ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Kuri uyu wa gatanu mu Burundi niho hatanguzwe icese ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abashingamateka n'abajenama ba komine. Muraza gukurikira ijambo rikuru ry'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije muri ivyo birori. Hagati aho abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike avuga ko hakiragahaze kugira ayo matora azobe meza kandi yizegwe, bakavuga ko icuka ca politike kitifashe neza. Muraza gukurikira umuvugizi w'ishirahamwe ACODH aho asaba abarundi n'amakungu kurikanura. Murano makuru turaza kujana kandi mu ntara ya Ngozi, aho abarimyi b'ibigori bidogera leta ko itariki irabaha isoko yabemereye, ivyo bimbuye bikaba biriko byononekarira mu mazu aho babishinguye kukubura uko bagira. Kuva kuri uno wa kane umuryango wa Ekleziya Katolika uramutswa umwungere mushasha, uwo nawe akaba ari umunyamerika Robert Francis Prevost yatowe ku izina rya Leon wa cumi na kane. Murano makuru turababwira ibikuru bikuru mu bibazo birindiriye uwo mwungere mushasha wa Ekleziya Katolika. Ntimuje kure, aya n'ayandi ni mu kanya isase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiriye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Kuri uno wa gatanu ku mugwa mukuru wa politike igitega niho hatanguzwe icese ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine. Imigambwe 23, urunani rw'imigambwe n'abakandida bigenga batandatu akaba ariyo bagiye guhiganwa muri ayo matora. Ikiringo cyo kwiyamamaza nyezina kikaba kizotangura itariki 13 kikazomara iminsi 21 nkuko biri mu itegeko ryatewe ku igikumu n'umukuru w'igihugu. Mu ijambo ryo gutanguza icese icyo gikorwa, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abagiye kwiyamamaza gushikiriza imigambi bazi neza ko bazorangura aho kubesha abarundi kurikira.
Abahiganwa bane bafise kumuzirikanyi icabenegihugu bakeneye ko kandi bamenye ko ubu abarundi bakanuye uwuzotirigana ashobora no kuhahombera amajwi. Mukuru muzirikana, iyo umusore agomba kubaka urugo ntibikwiye gusa kubwira umwigeme ko amukunda. Umwigeme akeneye kumenya imbona kazoza y'urugo bagiye kubaka. None namwe mugiye guhiganwa, ntimwibaze ngo mugiye kubwira bene gihugu ngo ndabakunda. Babwire imbona kazoza mufitiye igihugu cyacu, babwire imigambi ibateza imbere. Mumenye neza ko ubu abarundi bazi imbona kazoza y'Uburundi. Ibyo mukora byose mwana muzirikana iyo ngingo, ubu bazobabaza icyo mugiye gukora. Uzokwemera ubuki ategeka nawe aramenya ko ubu twese tuzinanye kuko dusangiye ikivi.
Yamara rero mu gihe Uburundi buriko bwinjira mu bihe by'amatora, ishirahamwe yiyemeje gukingira agateka kazina muntu na cyane cyane k'abapfungwa ACODH, ryo riratewe umutima uhagaze n'ingene ibijanye no gutunganya amatora bisa n'ibiriko bihabwa ikibanza kinini kuruta kubahiriza ivyiyumviro n'ingendo vya demokarasi. Inyuma y'umwihwezo riheruka gukora, ishirahamwe ACODH ryerekana ko amatora yimirije agiye gutangura mu gihe hari ikumira mu vya politike ridasanzwe ibishobora gutuma ayo matora atizegwa. Kurikira Evariste Nkunzimana, n'umuvugizi w'ishirahamwe ACODH.
Amatora meza yamarangwa n'ituze, amahoro n'umutekano, kwishira no kwizana ku banyagihugu, amategeko atavangura, umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora n'abayahagarikira bigenga. Ishyirahamwe ya Prodehashi ryaragize umwihwezo kuri aya matora ariko arategurwa. Twabonye yuko amategeko ariho akumira. Dufatiye ku bintu bimwe bimwe, amafaranga asabwa kugira ngo witoze kuba umukuru w'igihugu, amafaranga asabwa kugira ngo umushinga amateka yashizweho kugira ngo abuze uburenganzira abantu bamwe bamwe babikwiye kandi babishoboye ariko batagira uburyo. Umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora washizweho na leta niwo wonyine ufata ingingo zose kubijanye n'amatora utagiye inama n'abandi bari muri ayo matora. Icya kabiri, umwihwezo urerekana ukuboko k'ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi. Mu nteguro yayo, abanyagihugu basabwe kwiyandikisha ku nguvu, basabwa guterera amatora ku nguvu, amafaranga agatozwa n'ugwaruka rw'imbonerakure ari kumwe n'abajejwe intwaro zo hasi. Ikindi twabonye nuko ukwishyira n'ukwizana atabihari, aho abantu baguma bicwa banyuruzwa bapfungwa kubera ibyiyumviro byabo bya politiki.
Ku bw'izo mvo, Evariste Nkunzimana ahamagarira abarongoye igihugu guhagarika kwivanga mu itunganywa ry'amatora, abanyagihugu nabo bakishyira bakizana. APRODEHASH isaba kandi abafasha Burundi kugondoza leta y'u Burundi ngo itunganye ibiganiro bihurikiyemo bose kugira amatora yimirije ashobore kwizegwa. Dusubire twumvirize Evariste Nkunzimana, umuvugizi w'ishyirahamwe APRODEHASH.
Turasaba leta y'u Burundi ko yoreka guhohotera abanywanyi b'iyindi migambwe iri ku rubuga rwa politiki, ikareka kwivanga mu itunganywa ry'ayo matora, ikareka umugwi wigenga ugatunganya amatora atambogamize. Dusaba kandi umugwi w'amatora ko wotunganya amatora ataho yegamiye, ufatiye ku nyungu za bose utarabye inyungu z'ubutegetsi. Dusaba kandi abanyagihugu bobo basangiye gupfa no gukira ko bokwamana ntaryo birinda ababateranya bagomba gushikira inyungu zabo bwite. Dusaba abafasha Burundi kugondoza leta ko yokwemera ibiganiro bihurikiyemo bose kugira ngo batunganye amatora meza, amatora atekanye, umutima uri munda kandi ahurikiyemo bose.
Tukivuga ibijanye na politike, umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi MIJEB uranegura inyifato z'ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD ruriko rukoreshwa mu guhonyanga amategeko. Ivyo rero ngo bifise ingaruka nyinshi haba ku gihugu ndetse no kuri ugo gwaruka nyene. Umuhari MIJEB ubishikirije ufatiye ku gwaruka rw'imbonerakure rwo muri komine Nyanzalake iri mu ntara ya Makamba ruherutse kwanka ko mugenzi wabo afatwa inyuma yo kwagirizwa kuba yaragize uruhara mu gukomerekesha umupanga munywanyi w'urunani Burundi bwa bose. Ku bwa Deo Bizoza, umuserukizi mukuru w'umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi MIJEB, ngo ni ikimenyetso kibi na cane cane muri kino gihe Uburundi bwinjiye mu myiyamamazo itegura amatora, akabona ko biteye impungenge kweje igihugu gishobora gutwarwa n'abantu bigishijwe urwanko gusa ataco baje kumarira Uburundi n'abarundi. Tumukurikire.
Umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi MIJEB ubandanye babazwa n'ibiriko bibera mu gihugu cacu, na cane cane dufatiye ku karorero k'umunywanyi w'umugambwe Frodebu Jonas, aho yafashwe arahohoterwa na bamwe mu mbonerakure. Hanyuma rero ikibabaje gusumba inzego z'igipolisi hamwe n'abategetsi bo hasi canke bo mu ntara bakananirwa kugira ico bakoze kugira ngo batunganirize uwo yashobora guhohoterwa. Ivyo rero bifise insiguro idasanzwe. Insiguro ya mbere ni uko bigaragara ko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi washize hejuru imbonerakure, ubashira hejuru y'amategeko. Ivyo rero navyo bigakunda gukorwa n'amareta ashaka kwigumiza ku butegetsi atitaye ico ariko amarira abo arongoye. Ivyo barabikora kugezaho bashiraho na bimwe bimwe mu buryo bw'ukwica uwo wese ashatse kwitambika imbere yabo. Ingaruka rero ni uko igihugu bituma gitera gisubira inyuma, kuko abitwa ko barongoye igihugu barongoye igihugu mu bwoba butagira aho bugera. Iyindi ngaruka ni uko ubwicanyi bushobora kwiyongera, na cyane cyane uko amatora agiye kwegereza basanga bariko barica abo badafite ibyumviro bimwe. Ikindi cya gatatu ni uko igihugu ejo aho bukera kizoba gitwarwa n'abantu bigishijwe urwango gusa, ata kindi kintu kizima bigeze bigishwa, bikazotuma igihugu kiguma gisubira inyuma hatagize ikintu gikorwa mu maguru masha. Ingaruka ya kane kenshi ni uko intwaro mwene izo bihera zitumye haba ihonyabwoko. rero umuhari muza makungu w'uruko rw'abarundi mijebe urabona inzira abarundi bashobora gucamo kugira ngo igihugu ntikigwe mu kaga. Inzira ya mbere nuko duhamagariye urwaruka rw'imbonera kure yuko govuzi mu bukaje ubuntu rukaza tukigishanya kuko bishobora yuko baba mu bintu batazi neza. Hanyuma turahamagariye n'urundi rwaruka rwose rw'abarundi yuruva rukagera ku isi hose ko bazakifatikanya natwe kuko ubugabo burihabwa kandi amazi arashuha ntibagire bumbe. Ikindi ni akamutwote y'abanyepolitike yaba bari mu gihugu yaba abahunze igihugu yuko bumenya ko iyo uri kuharanira gutwara uri kuharanira kiti aba ari kugira ngo kemure ibibazo bimwe bimwe urabona mu gihugu ariko ataba ari kugira ngo urondere inyungu zawe bwite.
Inzamba
tubandanirize ano makuru mu ntara ya Ngozi aho abarimyi b'ibigori bo muri iyo ntara bidoga ko babuze isoko mu gihe umwimbu wagenze neza. Bavuga ko leta yabemereye ko izobibagurira ku giciro cyiza ariko biherera mu majambo. Iyo bagize ngo barabishora mu masoko atandukanye babaha inkica ntikize, abenshi muri bo bagahitamo kubibika mu mazu bikarangira bibaboranye. Inkuru tuyibaze Claude Manirakiza.
Amakuru ava muri bamwe mu barimyi b'ibigori bo mu ntara ya Ngozi yemeza ko umwimbo wagenze neza ariko bavuga ko uruhombo ari rwinshi na rigya bakoresheje amafaranga menshi mu burimyi. Iyo bashoye umwimbo wabo ku masoko atandukanye abacuruzi babagurira ku mafaranga make cyane kuko baroswa hagati y'amafaranga 1000 n'amafaranga 800 y'amarundi ku kilo, mu gihe leta yabijeje ko izobagurira umwimbo wabo ku giciro cyiza ariko leta ntiyubahirije amasezerano. Kumbiriza umwe muri abo barimyi
ubwo twahinye bari tukingura turafise ikibazo gikomeye cyane amategeko yari atwijeje yuko leta idatukuye umwimbo kandi rero hatugiye gukora amakongoko ariko twaha ingiriye amasezerano mu nzira. Ingaruka mbi rero ni nyinshi. Ubwa mbere ni uko umuntu akeneye amafaranga yo kugura utuntu turiya araheza akashobora ku isoko. Isoko naho rero ibiciro byaho naho yahuye n'ibyo leta yashinze kuko igiciro cy'ikiro kiri hagati y'igihumbi na magana arindwi n'umunani. Uravye uburyo umuntu akoresha mu kurima, mu kwimbura imyavu, abakozi urabona n'ukuri ko nakoresheje ku gihumbi cyangwa magana abiri na mirongo icyenda ari igihumbi kimwe cyane.
Abo barimyi bavuga kandi ko n'ababibitse mu mazu kugira barindire ko ibe iduga ngo basanga byaraboreye mu mazu. Basaba leta mu gihe amasoko yoba yarabuze ko yobarondereye isoko nk'uko isanzwe ibikora ku biterwa njabukamazi cyangwa ikareka abadandaza bakajya hanze y'igihugu kurondera amasoko meza kugira bazogurire abo barimyi ku giciro cyiza. N'ubu twumvirize umwe muri abo barimyi.
Nuko nagahitamo kubishora nagahitamo kubigumiza amahera bishobora kuzakorana n'ikara kikabumba udukoko tukabirya ugasanga bamuriyemo byose. Iyo twasaba leta ntibashoboye kugurira ibigori kubera ko yenda hanze kugira njya kurondera isoko y'ikawa cyangwa icyayi barondere hanze isoko maze twebwe natwe turareka tukakunguka ngo tugurire ibigori twebwe ariko tutarondeyemo cyangwa naho ikaba idandaza nabo nyine bashobora kugenda hanze tukarondera isoko kibanza bituguri n'icyo gihe ngirango bohere bakaduha amafaranga akwiye ku kiro maze tukahita tukatoya koyo.
Uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba Gateka Kawe twagerageje kurondera kuri telefone ngendanwa buramateri w'intara ya Ngozi Leonidas Ndaruzaniye kugira agire icyo ashikiriza kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu arongoye turamukena.
Arakoze Claude Manirakiza mu gusozera no makuru kuva kuri no wa kane igenekerezo rya munani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Umuryango wa Ekleziya Katolika ufise umwungere mushasha asubiriye Papa Francisco aheruka kwitaba Imana. Uwo nawe akaba ari umunyamerika Robert Francis Prevost yatowe ku izina rya Leon wa cumi na kane. Mu bintu bikomeye birindiriye uwo mwungere mushasha harimo gutsimbataza ubumwe mu bagize uwo muryango, gutuza amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kandi akogwa n'abihebeye Imana, hamwe rero no guharanira amahoro hirya no hino ku isi. Ido ni Ido na Jean Georges Kibogora.
Umwungere mushasha wa Ekleziya Katolika ku isi Robert Francis Prevost azwi ku izina rya Leon wa cumi na kane ni umunyamerika afise amakomoko mu Bufaransa no mu Butaliyano. afite imyaka 69 kuko yavutse itariki 14 ukwezi kw'icyenda umwaka w'igihumbi 1955 muri leta ya Chicago muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ku itariki ya 26 munyonyo umwaka w'2015 niho yagenewe kuba umwungere mukuru wa diocese ya Chicago imbere y'uko aba icyegera cy'umukuru w'inyigisho katolika mu gihugu cha Peru mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2018. Munyuma mu mwaka w'2023 Papa Francisco niho yamugenda kuba kardinal anamugenda gutwara umuvi ujeje gushyira abasenyeri hirya no hino ku isi. Papa mushasha Leo wa 14 azi nk'umuntu akunda amahoro n'ibiganiro, umuntu avuga make yicisha bugufi, umuntu yumviriza abandi cyane, umuntu aranywa n'umutima wo kubona abandi batekanye mu byisanzure ntangere. Papa Leo wa 14 yinjiye mu mabanga yo kuyobora Ekleziya Katolika mu gihe havugwa ibibazo bitari bike bibwirizwa gutorerwa inyishu muri uwo muryango. Ibyo nazo bikaba ari kuraba ingene impande zibiri ziri mu barongoye Ekleziya Katolika zoja hamwe ni hagati y'abashaka ko ibintu byohinduka bikajana n'iterambere n'abandi bashaka ko byoguma uko biri uno munsi, ni ukuvuga abakonservateur n'abaprogressiste mu rurimi rw'Igifaransa. Ikintu nacyo ngo ni ukurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme agakorwa n'abihebeye Imana, gusubira gukundisha abantu idini rya Katolika ku isi, gukora ibishoboka byose ngo amahoro asimbatare hirya no hino ku isi, hamwe rero no kuraba ingene amategeko ya Ekleziya Katolika yotangwa kuva hejuru gushika hasi. Tubamenyesha ko Papa mushasha Leo wa 14 avuga indimi zirenga 6, Icyongereza, Icyesipanyol, Igifaransa, Igitaliyano, Ikinyeportugal, Ikidagi hamwe rero n'Ikilatini.
Tugushimire Jean-Georges Kibogora kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Nino ngaha nshuti bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe, duciye dusozera amakuru mu kirundi yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Rusama 2025. Mwakoze mwese mwayakurikiye. Bagenzi banje umwe wese ku cyera terereye ndabashimiye. Trésor Niyongabo na yabashikirije nkaba ndabike banuye, mugiraho muba mwubahwe na gahwana.